Icyo nagomba gushikiriza nuko ubwa mbere ho hatari abasirikare babiri bapfuye, n'umusirikare umwe yapfuye nibyo, mugabo wundi nawe yakomeretse kandi ntababaye cyane, twibaza yuko aza gukira. Bari abasirikare bakorera muco twita Brigade Speciale de Protection des Institutions, bacungera inzego. Hariho rero umwe mu gitondo hafi isaha zine n'inusu, twobyita yuko mu gisirikare babyita megarde, mu kirundi ngira bihava bingora, amasasi yamucorotse hanyuma acaramushikira aritaba Imana. Yirashe rero mu majambo make, haba mugenzi we yari iruhande yiwe acarakomereka n'uwoye byagenze uko, ariko hariho abaciye bayifata ukutari ko bavuga ngo nabarasanye.
Uyu musirikare yirace nti siwe yabanje kurasa uyu wundi mugenzi wiwe?
Uko byagenze nuko uwo musirikare aho yari asanzwe ari n'inkoyo yayifashe, hanyuma kubera yaciye yitaba Imana nta waronse umwanya wo kuraba neza yuko yirashe yabishaka canke zamucorotse. Mugabo biraboneka neza yuko ivyo ariyo byose ata ntumbero yo kurasa abandi yarimwo, ko yaba yarimwo hari abasirikare benshi yari gutumbereza, muga ntiyatumbereje, yitumbereje ko hanyuma uwo mugenzi we yakomeretse yari iruhande hafi yiwe.
Icuka kibi coba kiri muri abo basirikare bajejwe gucungera izo nzego za leta?
Icuka kibi ntitwoca tuvuga ngo habaye kubera iryo sanganya nababwiye twita megarde. Megarde ntisigura yuko ari icuka kibi kihari, hakiri na gatoyi. Rero amasase nibyo tuyacungera uko tube tuyashise mu mangazini bijya bikondo by'inkoho, mugabo iyo rumwe rucorotse kubera ku kirimba, si kuvuga yuko haba hari icuka kibi na gatoyi. Nuko nyine atashoboye kuba yakomeretse cyangwa ikiri kugira bamubaze ingene byagenze, cyangwa barabe yuko aka kantu koba kari kamufashe nka malariya. Mugo ubundi hoho ko yaciye yitaba Imana, urumva biragoye kumenya neza mugabo ibyo by'ibyuka bibi nta bihari.
Nta rwandiko yoba yasize?
Nta rwandiko namba oyasi, ntawovuga ngo yiyahuye, kuko nabivuze twe tubifata yuko gushika ubu yirashe kubera igisita aribyo twita megarde.
Hari amakuru avuga ko mu minsi iheze inzego abasirikare bacungera ku biro by'umukuru w'igihugu bashobora kuba barongerejwe. Amakuru niyo
kongerezwa ivyo ntavyo noca mvuga ubu, kuko igitigiri gikenewe co kuja muri abo bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kirahinduka bivubanye n'abajejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare cyangwa iby'umutekano w'igihugu. Mugabo gushika ubu kuba barongereje cyangwa baragabanutse vyoye ntawoca abigira inkuru.
Colonel Gaspard Batuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye.
Yego, namwe murakoze.